Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ryo kwashikiza ibyo byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese mu duteza amatwi. Uyu munsi ni ku gatatu itariki 16 y'ukwezi kwa 5 umwaka wa 2017 muri kumwe na Frederic Unikije.
Twasabye rero ko imodoka nini zituruka muri Uganda zica ku mpaka wa Kagitumba ndetse mu mpaka wa Cyanika, kandi twashyizeho uburyo bwo kugira ngo bikorwe neza kuri iyo mipaka kugira ngo traffic yari sangu cyane hace.
Uyu ni Jean de Dieu wihanganye umunyamabanga wa leta ashinzwe gutwara abantu n'ibintu mu Rwanda, avuga ku cyemezo cyo guhagarika amakamyo gukoresha ibarabara Gatuna Kigali. Ihute kumwe n'inkuru yerekeye ishingurwa ry'abantu bagandaguwe n'abantu bitwaje ibirwanisho bataramenyekana mu ntara cy'ibitoke, namwe n'inkuru ivuga ko abasirikare ba Congo bariko barahiga imirwi ikekwa ko ariyo yagandaguye abasivile 63 mu cy'ibitoke. Turazigarukwa ku mukanya kari imbere. Imbere ya hariko reka tubanze dutega amatwi umugenzi wacu Aloise Bigirimana atubwira amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gihe. Muramutseza Aloise, mwanya ni wawe.
Muramutse Federico, ndamutse n'abatuteze amatwi. Inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano ku isi yaremeje ku munsi wa kabiri ejo integuro y'itegeko iha uburenganzira umuryango umwe bwa Afurika kugumiza abasirikare bawo ba misome bajejwe kubungabunga amahoro muri Somalia kugeza ku itariki ya 31 z'ukwezi kw'indwi kuri mbere. Iyo ngingo yafashwe mu gihe hakirindiriwe raporo kuri Somalia izoshyikirizwa ONU ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatandatu. ONU yemeje kandi ko abasirikare ba misome bagabanywa gushika ku 2,625 gushika mu kwezi kwa 10 umwaka wa 2018. ONU ifise umugambi wo gukura abasirikare mvamakungu muri Somalia gushika mu mwaka wa 2020. Ibihugu byarungitseyo abo basirikare ari byo Kenya, Uganda, Burundi, Djibouti na Ethiopia, ariko ntibishikiye uwo mugambi. Ibyo bihugu byavuze mu kwezi kwa gatatu ko gukura abasirikare ba misome muri Somalia bizosubiza inyuma intambuko zimaze guterwa mu kurwanya abarwanyi ba Al-Shabaab. Igihugu cya Afrika y'Epfo cyarahamagaye ambasaderi wacu muri Israeli ku munsi wa kabiri ejo, inyuma y'aho abasirikare ba Israeli biciye abantu 60 bariko bariyamiriza ingingo ya Leta Zunze za Amerika yo gukura ambasadi yayo i Tel Aviv ikayimurira i Yerusalemu. Ubushikiranganji bwa Afrika y'Epfo bujejwe imigenderanire n'andi makungu bwaraniguye ibyakozwe n'abasirikare ba Israeli ku banyepalestina bari mu myigaragambyo mu ntara ya Gaza, mu kuvuga ko abishwe bariko biyamiriza ingingo y'agasotoro yo gushyira ambasade ya Amerika i Yerusalemu. Ubwo bwicanyi bwatumye Afrika y'Epfo ikura ambasaderi wayo i Tel Aviv, aho izindi ambasade muri Israeli zisanzwe ziri. Afrika y'Epfo isaba ko abasirikare ba Israeli bavanywa mu ntara ya Gaza, kandi ikemeza ko ubwo bwicanyi ariyo ntambamyi ku kubaka inzego z'igihugu cya Palestina. Igihugu cya Korea ya Ruguru cyahagaritse kuri uyu munsi wa gatatu ibiganiro byo ku rwego rwo hejuru na Korea y'Epfo, kandi kivuga ko Leta Zunze za Amerika ikwiye kugenda buhoro buhoro mu mubonano hagati ya Perezida Kim Jong-un na Perezida Donald Trump bivanye n'imyimenyerezo ya gisirikare ya Amerika na Korea y'Epfo itekanijwe. Itorokanizo ry'amakuru rya Korea ya Ruguru ryatangaje ko iyo myimenyerezo igamije gutera icyo gihugu, kandi ko ari agasomborotso mu gihe hasanzwe hari utwigoro two kunagura imigenderanire hagati y'izo Korea zibiri. Amerika ibicishije ku muvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire Hito Not, ivuga ko Perezida Kim Jong-un ubwiwe yavuze ko atahura iyo myimenyerezo kandi ko azi ko bifitiye akamaro Leta Zunze za Amerika. Hito yemeza ko gushika ubu Amerika yiteguriye inama na Perezida Kim. Ariko abandi bakoranye na Korea ya Ruguru imyaka n'imyaka bavuga ko hariho abagomba kuburizamwo uyu mubonano, bibaza ko bitumbereye gukura ubutegetsi bw'icami bwa Perezida Kim Jong-un. Abashikiranganji b'imigenderanire n'andi makungu umwe bwa Buraya na Iran baremeranije i Bruxelles gukorera hamwe mu kurondera hamwe inyishu ku bibazo bashobora kuzohura navyo mu ndwi ziri imbere mugihe bagerageza gukiza amasezerano ya nukleyere na Iran. Ni nyuma yaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifatiye ingingo yo kuva muri ayo masezerano. Aho yari I Paris, umenyesha makuru Lisa Bryant w'ijwi rya Amerika yavuze ko umukuru ajejwe imigenderanire mu muryango umwe bwa Buraya Federica Mogherini yavuze ko bahinga b'umuryango umwe bwa Buraya hamwe n'aba Irani batanguye amanama agamije gukingira amashyirahamwe y'abanyaburaya akorera mu gihugu cya Irani. Naho hari bamwe basaba ko hoba amasezerano mashasha. Federica Mogherini yavuze ko hari amasezerano yamaze kwemezwa n'ibihugu bitandatu bitunze ku isi mu mwaka w'2015. Mogherini yavuze ko umwe bwa Buraya bwemeza ko ayo masezerano akwiye gutandukanywa n'utundi tubazo igihugu cya Iran coba gisabwa gukura mu nzira. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku munsi wa kabiri ejo zashyize ku rutonde rwirabura umukuru wa banki nkuru ya Irani Variola Seife hamwe n'icegera cy'umuyobozi w'igisata cyayo mpuzamakungu Ali Tarzali bagirizwa kuba bararungitse amamiliyoni y'amadolari ku muhari Hezbollah ugwanira muri Libani. Amerika ivuga ko Seife na Tarzali bafashije abarwanyi b'umuhari ELGC QF waba revolutioniste muri Iran mu bikorwa byawo mu mahanga. Amerika yahanye kandi ibanki Al-Bilad yo muri Iraq hamwe na nyeneyo Aras Habibi hamwe kandi n'umutegetsi w'umuhari Hezbollah Mohamed Kaspire kuba barafashije abo bagwanyi mu kubarungikira amafaranga.
Urakoze Aloise ku makuru uhejeje kudushikiriza. Niwo kabiri niho abantu 126 barimo bagore n'abana bagandaguye mu gitero cyakozwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana mu ntara cy'ibitoke bashingurwa. Imiryango y'abo bantu bagandaguye hamwe na barusimbye basaba Leta y'u Burundi kongereza ingufu mu kubacungerera umutekano. Nayo wavuze ijambo ku izina ry'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi yateye ivyatsi ubwo bwicanyi. Umumenyesha bakuru w'ijwi ry'Amerika Diane Ndose yakurikiranye icyo gikorwa mu ntara cy'ibitoke aradufitiye inkuru.
Hariho kwizera Audrey yavutse mu 2017 murumva ko kwa ruhinja by'ukuri. Hariho Bigirimana Toma Batazira Abdu yavutse mu 2017.
Uko basoma bamwe mu bishwe niko babo batuma induru. Abo baririgwa baharugwa kuri 2024 mu bahitanywe n'igitero cy'umugwi w'abantu utaramenyekana kuri uyu wa gatandatu uheze ku mutumba wa Ruhagarika uri muri komine Buganda y'intara cy'ibitoke. Iki gikorwa cyitabwe n'abantu isinzi hirya no hino yariko harategurirwa imva hari umurundano w'abantu. Abajejwe umutekano baguma bagerageza kubigizayo. Abari mu nzego zitandukanye z'igihugu bari bahashitse, abo mu migambwe, indongozi z'amasengero, intumwa ya Papa mu Burundi n'abaserukira ibihugu byabo nk'Ububirigi, Ubufaransa, uwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya, ari nawe yaserukiye abandi mu bafata amajambo. Georgi Vladimirovich yahujeje imiryango yabuze anayisaba kwirengagiza kahise kabi. Aha agira ati twama twiyamiriza ubwicanyi, ubwo bwicanyi bunyamaswa, ubwicanyi ku nzira karengane. Twama twiyamiriza ubwicanyi, ubwo bwicanyi bunyamaswa, ubwicanyi ku bantu atacyo bagirizwa. Dushobora guhagarika ubuzima kubera kahise canke kazoza. Dutegerezwa kurengana ako kahise kirabura k'ikomine k'igihugu kigenzi cyacu. Ku bwabagenzanje turahejeje imiryango yabuze. Imana na mushobora byose ibakire mu bwami bwayo. Umushikiranganji w'ubutungane yavuze ijambo ku izina rya Leta yasabye abanyagihugu kuguma bafatanye mu nda mu kurarira umwansi. Pascal Barandagiye yavuze ko bagiye gukora amatohoza kugira ngo abakoze ako kabi bahanwe, maze akanavuga ko hari abamaze gufatwa kugira ngo bagirwe ko amatohoza.
Na Leta turasubiye kuyizeza yuko abakoze ishyano bose ari ngombwa babihanirwa. Iki ni ikintu gikomeye cyane rwose, ni ngombwa babihanirwe bafatwe raba ababikoze ku bwabo cyane abo bafashanije. Kandi ahandi ko ndavuga ijambo ryose ndibaza ko hari namaze gufatwa kandi sigekerane kolaga sozuburo kurene gihugu na leta hamwe ubwicanyi bwogenduko nimumenye yuko izigo zikibi zafashwe kandi zahanwe
Umushikiranganji Pascal Barandagiye yavuze ijambo ku izina rya leta yemeye ko bazobandanya gushigikira imiryango yabuze iruhande y'ibyo uwaserukiye ababuze Leonard Ndarishikanye ni ijambo yashikirije ahanini yashimikiye gusaba leta kongereza ababacungerera umutekano
murabona ho tuba kundiye kandi ahantu hatumize neza mbere kwiryo jambo twabasaba ko mutubwiriza umutekano hakaba n'abapolisi hepfo uko ni kumbibi kandi hasa nabi nongeye gusaba ko muba hafi ya twebwe katuremesha aduha ingufu ubu imitima yarahababutse aho bijya bintu bishikiye nta mahoro dufise buragoroba tukaganya tubasabye rero ko mutuba hafi kandi mukaba hafi inkomere zasigaye ziri mu bitaro abo bagira gisura bari bo bakurikiranye n'abo bavuye mu mubiri tukasaba leta ko yobana nabo bakurikirane mubasure mudusure muturemeshe
inyuma y'aya majambo abishwe baciye bashigwa mu mpafu zari zateguwe bahejeje gushyira kw'amatafari hacye hakurikira gushyira ko ingori z'amashugwe harimwo n'ibyarungitswe n'umukuru w'igihugu igikorwa cyo gufuba aba bantu cyari cyategekanijwe ko kimara amasaha atatu ariko cyavuye kimara amasaha arenga atandatu mu ntara ya Cibitoke Diane Ndonse Ijwi rya Amerika
Shuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Tubamenyeshe ko mu gihe iyo mirongo yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi 7325 ibihumbi 9685 ibihumbi 9815 ndetse n'ibihumbi 11995 guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo y'ibihumbi 13630 ibihumbi 15460 ibihumbi 15675 n'ibihumbi 12530 naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi 640 ibihumbi 9470 igihumbi n'ijana na 70 ndetse n'ibihumbi 13630 ni Ijwi rya Amerika ku mirongo migufi ya shortwave tukaba tuboneyeho no kubashimira uburyo mwitabira ibiganiro byacu radio Ijwi rya Amerika radio ya
Kuri wa kabiri igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikorera mu kiyaga cya Rusizi cyatanguye umukwabu wo gusaka ibirwanisho ahitwa Mutarule aho ni mu karere ka Uvira mu ntara ya Kivu yo mu manuko ivyo bibaye inyuma yaho abayobozi b'igihugu cy'u Burundi batangarije ko igitero cyahitanye abantu 26 muri komine Bugendana cyakozwe n'abantu bari bavuye muri Kongo ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo mu burengero bwa Kongo
igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikorera muri rejima y'ibihumbi 334 yo mu Ruvungi cyakoze umukwabu wo gusaka ibigwanisho ndetse n'abagizi ba nabi bishi inyuma y'igitero cyahitanye abarundi 26 bo muri komine Buganda yo mu ntara ya Cibitoke tariki ya 11 y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2018 ariko muri uyu mukwabu watangiriye mu mwana wo kumutarure nta kigwanisho ndetse n'abagwanyi bawufatiwe usibye abasore bane b'abahinzi batari bafite ibyangombwa bafashwe
nuko biri mu gusa nk'ibiduhungabanya umutekano mu mitima yacu kumva batwitirira ngo twebwe ngo tubitse abansi bwo kuzoja gutera Burundi kandi abo bantu tutabagira kandi abo bantu bonyene bashitse bakoze imisako nta kintu na kimwe bakuyemo basanze igisagara ari cyeranda hasibye abo bantu babigirimizi bava mu Burundi bakaza kurima bamara kurima none kubera ibyangombwa bazanye biba byaramaze guta garanti abo nibo bafashwe kubera bataraje kushakisha ibindi abo nibo bajanwe
ku ruhande rw'ubuyobozi bwa gisirikare rejima y'1334 bukorera mu Ruvunge bwari muri iki gikorwa cyo gusaka ibigwanisho n'abagizi bana bitangaza yuko bwakoze uyu mukwa nyuma yaho bamwe mu bayobozi b'abarundi bavugiye yuko abisha abarundi 26 bo muri komine Buganda bahungiye muri Kongo ariko basirikare bakorera mu kibuga cya Rusizi bamya yuko ari ntabo babonye ari nayo mpamvu bahisemo gusaka mu mazu muri uyu mukwa wakorewe mu mazu ndetse no mu biraro abaturage bo kumutarure barinubira bamwe mu basirikare kare barimo bakora umukwabu uko banyuzagamo bakiba ibikoresho byo mu nzu birimo amatelefone ndetse n'amafaranga
amaze kubura izo mbunde baza badushinja n'ibindi byose bakaza bafata gusa kugira ngo babanyage ntawe bafashe batanyaza amatelefone bajanye amapano basanze mu nzu bakame barengeza bakayatekera ni byinshi bajanye amatelefone bajanye n'ubu bamwe baracyabi
abaturage bo kumutarure bahamya yuko ari ntabanzi bagwanye igihugu cy'u Burundi bacumbikiye kuko bafitanye imigenderanire myiza n'igihugu cy'u Burundi
twebwe abo barashye i Burundi bahungiye ino situbazi byabo twigeze tunabona ndetse abo bo u Burundi ni bugende bumenye abansi babakwiye hose bakwiye muri iyi misozi ya Uvira ya Uvira zija za Bijombo zaye abona abansi u Burundi lakini ntibabitire ngo baba kumutaruri tuzi ko u Burundi ari igihugu cy'ububanyi twobakingira nitwobarekura kuva ngo umwansi abashike ko nkuko natwe batotubonera umwansi ngo baza kudutera ngo bamuturekere ngo ajye kuko twokabaye ngombwa gukorana abarundi n'abakongomani ku buryo bwo kuronderanira amahoro
Dadatse Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika ku mutari wo mu ntara kiva amajyepfo
Leta y'u Rwanda itangaza ko mu gihe kitarenga iminsi itandatu ibarabara mpuzamakungu Kigali Gatuna rihuza u Rwanda n'igihugu cya Uganda rizoba ryasubiye kurengana ni mu gihe kuva mu ndwi iheze imodoka ziremereye zahagaritswe kubera ko iryo barabara ryifashishwa mu budandaji kuri ibyo bihugu byose byononekaye byononwe n'imvura idasanzwe ibandanya kurwa mu Rwanda ni nkuru dushikirizwa n'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika Eric Bagiruza
Umuhanda mpuzamahanga Kigali Gatuna mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda hafi n'umupaka wa Gatuna uhuza u Rwanda na Uganda imodoka zikora imihanda ziri mu mirimo yo gusana umuhanda wangiritse kuva ku cyumweru gishize n'umuhanda ubusanzwe yifashishwa ku buhahirane hagati y'ibihugu byombi kuruta ubwo twahageraga mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri twasanze amakamyo yikorera amatoni menshi atemerewe gutambuka birinda ko agace gato k'umuhanda kasigaye nako kakwangirika Bwana Jean Dodier uwihanganye umunyamabanga wa leta ushinzwe gutwara abantu n'ibintu muri minisiteri y'ibikorwa remezo twamusanze yaje gutangiza imirimo yo gusana uyu muhanda yabwirijwe irya Amerika ku imodoka zituruka muri Uganda bazinyujije ku mipaka ya Kagitumba na Cyanika nayo ikora kuri Uganda
twasabye rero ko imodoka nini zituruka muri Uganda zica ku mpaka wa Kagitumba ndetse ku mpaka wa Cyanika kandi twashyizeho uburyo bwo kugira ngo bikorwe neza kuri iyo mipaka kugira ngo traffic yari sangwe cyane hace ikindi navuga nuko iyo tusabye ko imodoka nini zitahaca ni ubwo rwego rwo tuvuga rwo kugira ngo turinde ubuzima bw'abatwaye ibinyabiziga n'ibinyabiziga ubwabyo kuko uko bibona nawe hano duhagaze urabona ko udukomeje kwacisha imodoka nini uko ziremereye zishobora gutuma n'agace kare gasigaye kagenda
Minisitiri wihanganye yabwijwe irya Amerika ku isenyuka ry'uyu muhanda rikomoka ku mvura idasanzwe u Rwanda rwagize kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka mu buryo rutari rwiteze ubwo twari tugihari twabonaga amazi bishoboka ko aturuka mu misozi ya Cyumba akiri gushoka anyura munsi y'umuhanda wangiritse bwana uwihanganye akavuga ko bihabanye n'ibikunze kugaragara ko imihanda yubakwa nabi mu Rwanda
imvura twagize uyu mwaka ni imvura tutigeze tugira mu myaka 36 ishize mu gihugu nubwo ngo n'uwakoze umuhanda uwawutekereje ko ugomba kubomeza agashyira ku misozi ibijyana amazi ntabwo yari kugendera kuri your rainfall data kandi atayifite ntabwo rero wari tujya kuri conclusion nubwo ngo umuhanda wawe usondetse
kuri rubanda rugufi baturiye umuhanda Kigali Gatuna baravuga ko ari igihombo
ukuntu twahombye abakozi bakoreragayo bakoreragayo babuze akazi kandi baduhaga kazi ku ngubu na sigende
mu bashoferi batwara imodoka ziremereye twabashije kubona baremeza ko muri rusange kuri bari igihombo ni igihombo bahurizaho n'abakuriye ministeri y'ibikorwa remezo uyu twasanze mu kizuru cy'imbere cya Samuturera yari ku mupaka wa Gatuna aravuga ko yagombye kuba yaragejeje ibicuruzwa i Kigali kuwa mbere w'iki cyumweru yavuze ko shebuja kugeza ubataramuha umwanzuro wo gusubira inyuma ngo akatire ka Gitumba ariko ko byaba ari igihombo kuko gupfa kugera Uganda agomba guhita yongera agafatwa nk'umugenzi mushya ugomba kwishyura ibisabwa byose
iyo usanze ibiro byangiritse umuhanda wapfuye uhita yari mibare yawe ipfuye ubutuva mu muhanda uko nguko umuhanda wangiritse uhora duhombeje uzasubira inyuma wese azahomba kuko birasaba kuzatanga buri nyungu yari byuzuye ugure bazutu kugira ngo uzagere cyereka inzego za leta nibabasha uburyo bwo kuvugana bakarohereza abagenzi ikibazo
akavuga ko uyu muhanda Kigali Gatuna yari yibusamo
ntabwo waba ujyanye ibintu Kigali umuntu akunyuza ku mupaka wa Kagitumba cyangwa umuntu akunyuza Cyandika cyereka haje mu bya bindi wenda afite inyungu ku mupaka runaka ku bucuruzi bwe uko kujya muzava ngaho ufate kabaro gye gisoro zagere cyane kawagira ugaruka i Kigali mu rugendo rurerwe cyane rwo kuzenguruka
ministre Jean de Dieu wihanganye yabwiye ijwi rya Amerika ko mu minsi itandatu haraba habonetse igisubizo kuri uyu muhanda
ingamba ya mbere ni ukuwutunganya ku buryo bwihuse utuma nyine amamodoka manini amamodoka remereye amakamyo yongera kuwaca ariko ubwo ni by'igihe gitoya none by'igihe kinini kuko ubona ko n'ubundi uko wagiye ubwo tuba tugomba kureba none ingamba y'igihe kinini kugira ngo bitazongera kubaho ibyo nabyo urumva ni ibifata umwanya tugiye kwiga neza bisaba kwiga neza
ubusanzwe uyu mupaka Kigali Gatunuri mu mipaka itambuka imodoka ziremereye zitari nke byibura makamyo manini atari munsi 180 ngo ashobora guca kuri uyu mupaka ku munsi nk'uko twabibwiwe n'umwe mu bashinzwe binjira n'abasohoka ku ruhande rw'u Rwanda urete kuba uyu muhanda watumye imodoka ziremereye ziba zihagaritswe by'agateganyo hari n'indi miryango igera mu 8 yari ihuturiye murenge wa cyumba yese yimurwa shisha itabona
dusanze muri gusenya rero mwe mukehe
tujye gusembera ahubwo ngo tujye kurireba aho tujya gucumbika mu bavandimwe gusa
uyu muhanda Kigali Gatuna ku rwego rw'igihugu uyongereye ku yindi 25 yangiritse ikongera igasanwa muri ibi bihe bikomeje kugwamo imvura idasanzwe indi mihanda kandi ku rwego rw'uturere yangiritse igasanwa irasaga 40 iyi imvura idasanzwe kandi imaze guhitana abasaga 200 n'amazi abarirwa mu 10,000 yangiritse akabagira ubusanzwe rya Amerika igatuna ku mupaka w'u Rwanda na Uganda
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
mu gihe abarundi bitegurira amatora ya kamarampaka atekanije ku munsi wa kane mu kiganiro amerikana cy'umunsi turarabira hamwe muri make uburenganzira n'ububasha bw'umunyagihugu bwo guhindura ibwiriza shingiro muri leta zunze ubumwe za Amerika reka dutega amatwi mugenzi wacu Thomas Kamirinde
guhindura itegeko nshinga akenshi na kenshi abantu bamenyereye ko binyura mu nzira ya referendum cyangwa kamarampaka. Kamarampaka ni uburyo bwo gutora bukoreshwa n'ubutegetsi bukabaza abatora, ni ukuvuga rubanda, gufata icyemezo. Bahitamo hagati y'ibisubizo bibiri gusa, yego cyangwa oya. Ni ukuvuga rero ko umushinga wo guhindura itegeko nshinga ari ubutegetsi buba bwawuteguye noneho rero bukabaza rubanda kubyemeza. Ubundi buryo nicyo bita initiative hano muri leta zunze ubumwe za Amerika ni nko kuvuga gufata ya mbere abaturage muri icyo gihe nibo bakoresha ubwo buryo bagasinya ku mushinga wo guhindura itegeko nshinga bitekerereje bikoreye ubwabo bwite iyo umubare w'abashyizeho umukono uteganijwe n'amategeko kugezweho icyo gihe nabyo bishyirwa mu itora rya kamarampaka noneho yego yatsinda umushinga wabo ukinjira mu itegeko nshinga usibye ko uburyo bwombi bushobora no gukoreshwa no kubindi bibazo by'ubuzima busanze bwa rubanda cyangwa se andi mategeko asanzwe abaturage babitekerereje cyangwa se abategetsi baba batekereje. Referendum na initiative byemejwe n'urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi kwa kabiri mu 1912 ko bitanyuranyije n'itegeko nshinga ry'igihugu. Impamvu nuko itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwaryo ritabiteganya, ahubwo biteganijwe mu mategeko nshinga bwite ya za leta zigize igihugu ku giti cyazo. Ni ukuvuga ko mu rwego rw'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta referendum cyangwa initiative ishobora gukorwa. Ikorwa gusa mu rwego rwa leta zigize igihugu kubera umuco wabo w'uko ibyemezo bifatirwa mu nzego zo hasi, umuco watangiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikivuka dore hashize imyaka 239. Guhindura itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bituruka ku nteko ishinga amategeko cyangwa se Congress, yamara kubyemeza bikajya muri leta zigize igihugu uko ari 50, usibye ko nazo zishobora kwitekerereza umushinga wo guhindura itegeko nshinga. Iyo inteko zishinga amategeko za 2/3 by'izo leta zose zibyemeje, niho ihindurwa ry'itegeko nshinga riba rihamijwe. Nshuti zacu, ikigana Amerika na cy'uyu munsi nagihumurije, mbashimiye cyane ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Twumvirize ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari mu icese ambasade yazo mu kuyivana ku mugwa mukuru w'igihugu cya Israel Tel Aviv zijana mu gisagara cya Yeruzalemu. Umuhanuzi adasanzwe wa perezida wa Amerika Donald Trump Jared Kushner atangaza ko mu kwimuriwe ambasade basubiye kwereka amakungu ko Amerika ishobora kwizigirwa. Yamenyesheje ko Amerika iri kumwe n'ibihugu bicuditse kandi ko izokora ibikwiriye kandi ko ariko yamibigenze. Mu gufata iyo ngingo, Amerika yahisemo gukomeza imigenderanire myiza iri hagati yayo na Israel. Iyo migenderanire ifatiye kuri kahise n'inyungu ibyo bihugu bisangiye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kumwe n'igihugu cya Israel kubera ibyo bihugu byombi byemera ubwigenge. Umuhanuzi adasanzwe wa perezida Trump Jared Kushner avuga ko ibyo bihugu biri hamwe kubera byombi byemera ko demokrasi ikwiriye gukingirwa. Atangaza ko Israel yerekana iminsi yose akamaro n'inguvu z'ubwigenge. Kushner avuga ko Israel ari bwo butaka mu karere ko mu buseruko bwo hagati y'isi, aho Abayahudi, Abayisilamu n'Abakristo hamwe n'abantu b'amadini yose atandukanye basengera mu mwidegemvyo bakurikije ukwemera kwabo. Kushner avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibandanya kwiyemeza ku vyerekeye amahoro arama mu karere ko mu buseruko bwo hagati y'isi. Amerika ngo iriteguriye gushigikira amasezerano y'amahoro mu buryo bwose ishobora. Atangaza ko Amerika yemera ko bishoboka ko impande zombi zishobora kuhakura inyungu hamwe abantu bose bashoboye kubana mu mahoro no mu mutekano atabwoba bafise kandi bashobora gushika ku migambi yabo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziremera ko ikibazo cy'igisagara cya Yeruzalemu atari ikibazo cyoroshye. Amerika ibandanya gusaba impande zose kubahiriza uko ibintu bimeze muri iki gihe kubijyanye n'ibibanza bihezagiye muri icyo gisagara. Umuhanuzi adasanzwe wa perezida Trump Jared Kushner avuga ko mu gihe Israel imaze imyaka 70 ishinzwe kurondera amahoro azorama bigize iyindi ntambwe. Kushner aremera ko amahoro ashobora gushikwa ko hamwe bo kwemera ko kazoza gashobora kuba gatandukanye na kahise. Avuga ko bitazoba ibintu byoroshye ko hazotegerezwa gufatwa ingingo zikomeye. Kushner avuga ko babishyizemo ubutwari bashobora guhindura ubuzima bw'abantu miliyoni n'imiliyoni batakaje umwizero.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti mwese mukundi radio Ijwi ry'Amerika, ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Tuboneyeho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu hina bw'ivyuma hamwe na Fatou Karara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikrofoni kumwe na Frederic Nkundikije. Amakuru nayo mwashikirijwe na Aloise Bigirimana. Mwakoze kudutega amatwi, turabifurije amahoro n'umunsi mwiza. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.